Hili ni Shujaa Amerika. Ndabana mkiji nchuti mwese mduteza matukui kuruno musi wakane itariki 12 z'ukwezi kwicenda umwaka w'2019 muri studio 18 muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro vyo kuri nosa.
Aka kazi n'ubuzima bubi buri mu burantesa iyo mwakoze ubwo mbono uko nahahe igitoki ubuzima ugakomeza buhoro buhoro.
Uyo ni umwe mu mpunzi z'abarundi n'abanyarwanda bari mu nkambi impunzi ziri inkambi impunzi iri inakivare mu gihugu cy'u Buganda. Nimwe mu nkuru tubafitiye, turafitiye n'amakuru yerekeye impunzi ziri mu gihugu cya Tanzania, harimo kandi n'ayandi makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Mugume ku maradiyo yanyu. Mbere yaho ariko reka tubanze tuje hirya no hino ku isi, mugenzi wacu Aloys Bigirimana aratubwira incamake y'amakuru yaho.
Urakoze Oriane. Ibiro vya Leta z'Ubumwe za Amerika bijejwe iterambere mu makungu USAID vyarahagarikiye Leta y'u Burundi ifashanyo zitangwa ziri mu mugambi wo guteza imbere akarere k'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko EAC wasinyiraniye na Amerika. Mu rwandiko USAID yandikiye umunyamabanga mukuru wa EAC Libera Mfumukeko ku igenekerezo rya mbere y'ukwezi kw'indwi umwaka w'2019, ijwi rya Amerika ryabonye ejo ku munsi wa gatatu Amerika inenga u Burundi kuba buri ku rugero rwo hasi cyane ugereranije n'ibindi bihugu ku isi mu kurwanya urudandazwa rw'abantu. Amafaranga yagenewe uwo mugambi ntiyemerewe no gukoreshwa mu ngendo abakozi ba EAC bagira mu Burundi mu biganiro na Leta, ndetse n'abahinga b'u Burundi bajya mu manama ya EAC abera mu Burundi canke hanze yabwo. Amasezerano yo muri uyo mugambi w'imyaka itanu arimwo gufasha mu guhanahana ibidandazwa, gushinga imitahe, guteza imbere ibidukikije, uburimyi hamwe n'amagara y'abantu mu bihugu bihurikiye muri uyo muryango. Ibyo bihugu bigize EAC ni u Burundi, u Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya na Sudani yo mu manuko. Abanyanigeria babimukira baba amajana 2 baratahukanywe mu gihugu cyabo bakuwe muri Afrika y'Epfo ejo ku munsi wa gatatu inyuma y'ubwicanyi n'urwanko ku banyamahanga bihitiye muri ico gihugu, ibyateye icuka kibi mu migenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri. Indege yarimwo abanyanigeria 189 yashitse ku murwa mukuru w'ubudandaji Lagos, baruruka baririmba indirimbo ihayagiza igihugu cyabo n'amashusho y'amaduka yabo yaturiwe muri Afrika y'Epfo. Leta ya Nigeria yashikirije ko abanyagihugu bayo barenga 600 bitezwe gutahukanywa bavanywa muri Afrika y'Epfo muri indwi, nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe abanyagihugu baba mu mahanga Bike Dabiri Erewa. Abantu bashika 10 nibo bamenyekanye ko bishwe muri iyo migumuko. Amaduka yabimukira aharugwa mu majana arasamburwa, n'abantu barenga 420 barahagarikwa. Abategetsi mu izinga rya Bahamas bashikiriza ko abantu 2,500 bari ku rutonde rw'ababuzwe irengero, ni nyuma y'indwi irenga igihuhusi kivanze n'imvura cyataziriwe Doriane kikubuye amazinga ya Abacho na Grand Bahama. Abategetsi bavuga ko bamwe mu babuzwe irengero bashobora kuba bari mu makambi babaye barashirwamwo canke boba barakuwe muri ayo mazinga. Ibitigiri by'abishwe n'ico gihuhusi bishitse ku bantu 50, ariko ibikorwa byo kurondera abandi hamwe no gusukura bisagara biracabandanya. Abategetsi bakaba biteze ko ibyo bitigiri bishobora kwiyongera. Ibiharo by'agateganyo ku byononekaye bifise agaciro k'imiliyaridi 3 z'amadolari y'Abanyamerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye gushikiriza ko ashobora kugabanya ibihano yafatiye Iran mu gihe umukuru wacu Hassan Rouhani yokwemera kwicarana na Amerika ku meza y'ibiganiro. Trump yabibwiye amenyeshamakuru ari ku kirimba ciwe Maison Blanche ejo ku munsi wa gatatu, yemeza kandi ko Iran kiri mu bibazo by'ubutunzi ku bw'ibyo bihano. Trump yongeye koko Amerika itariko irarondera guhindura ubutegetsi muri Iran kandi kwico gihugu gifise ibikomeye byo kwiteza imbere. Bishikirije haheze iminsi ibiri asezereye mu mabanga muhanuzi wiwe mu by'umutekano mu gihugu John Bolton yarateye kubiri n'ibiganiro hagati ya Amerika na Iran. Perezida wa Iran Ruhani yarahakanye ko adashobora kuganira na Trump mu gihe ibihano bikiriho.
Urakoze Aloyzi Bigirimana kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Turagushimiye.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru yo mu nkambi tuyahere muri Tanzania. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zirashima igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyita ku mpunzi HCR n'amashyirahamwe haranira agateka kazi na muntu, mu gihe ariko arayagwanyira mu ngingo ishaka gufatwa na Tanzania yo guhungurwa ku nguvu tariki 23 z'ukwezi guheze kwa munani. Abashikiranganji b'intwaro yo hagati mu gihugu ya Tanzania n'u Burundi batembereye mu nkambi za Nduta na Mutendeli ku ngingo yo guhimiriza impunzi gutaha mu gihugu cy'amavuko. Nyuma y'urwo rugendo, umushikiranganji wa Tanzania Kangi Lugora yaciye agabisha yuko mu kwezi kwa cumi impunzi zizobanza gutahukanwa ku nguvu. Naho biri uko HCR hamwe n'ayandi mashyirahamwe araharanira agateka kazi na muntu agasaba ko impunzi zidahohoterwa kandi agasaba igihugu cya Tanzania gukurikiza amategeko mu guhungura impunzi. Kubw'ibyo rero, impunzi ziri muri ayo makambi zirabishima ko amashyirahamwe ariko araziganira. Bamwe muri bo baganiriye na James Joven.
Turavye ngene twari dufashwe tukaca turonka umuntu yo tuvugira nka ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi. Turashima cyane ukuntu yabisabye, ariko tuzobishima gose tubonye bigiye mu ngiro imvugo ijanye n'ingiro. Ubwo ubundi bwo bwitajanye n'ingiro imvugo tuzava dusanga n'ubwo twamaze gushikanwa i Burundi ku nguvu, kandi izo nguvu naho zitoba ku nkoni, ukwishishije inzara, ukwicishije amagara, hari umudashobora kuvoma ikingiri mu nzu, amazi arayabuze n'indwara zo havaze dutera. Iyo jambo basabye kweri tugomba rigirene rijane n'ingiro imvugo ijane n'ingiro. Tajanye n'ingiro naho barabe ubundi buryo bazokoresha kuko cyaba dukingira mu bundi buryo busumbiye ngaho.
Cyambere ndabashimiye gose mko mu umenyesha makuru. Icyo noshima nuko UN yagize neza kugira ngo ize gutabara. Ni vyiza. Nico twobona nuko nyene nkuko aba UN babidusabiye gusaba ko leta ya Tanzania yoreka abantu bakiyandikisha neza, kuko nigihe batari bwaze kuvuga iyo nama abantu bariko baragenda biyandikisha kugushaka kuwabo, kuko nobona ko umuntu yogenda ubwiwe bivuye mu mutima, kuko naye handi hoho zari ngorane ni baraba ikintu bohindura abantu kugira ngo bagende bito.
Kijari ya chatumye umuna huunga yara kiwona yuko kitarava munzira. Huko umuwezo fisi chatumye huunga. Mugu huunga na wahita nyuundi. Leku jata wahita nyuundi niho na mugu huungu kata wahita nyuundi. Uwoleo ya waifuza kuhunguka. Jendiva za bugingo yoja kuyandikisha. Iwe niyo mkwere utonde rukenewe. Ikamusho wala kumusafirisha. Akashora kubishika ya akagenda mahoro. Mwakuri baje batarabyipfuza bakabareka.
Kuba kimbizi bari ngaha muri Tanzania mu guhunguka mu Burundi, icyo no vuga umuntu wese yoraba, kuko mu Burundi nta mahoro ariyo, nta mahoro araba mu Burundi, ariko ntico buza ko umuntu wese abyiyumvamwo, kuko nta urupfu rutari mu bisanzwe. Twebwe twase gupfa nabi, kuko urupfu nta urutari haba mu Burundi haba ngaha. Urupfu nta urutari umuntu yahunze kugira ngo ntapfe nabi, gusa umuntu abyiyumvisemo gutaha yogenda ari wabyiyumvamo neza atagusuga mwa ku nguvu n'umuntu wo handi nk'abariko bariyumvira gutaha kushaka kwabo. Twosaba ko UN yobumviriza ikabafasha, kuko nk'abagomba kugenda UN ikabarungikira ivyankenerwa, abagomba ari nk'abagomba imodoka bakabatwara neza bakabashikiriza aho bipfuza ko bobashikana. Jewe nk'impunzi nahunze imisi myinshi guhera Mutendeli kuzinduta nkazi mutabira, baratwirukana gushika mu Burundi, twongera tubura ya mahoro, nongera ndagarukino nta munezero na mutoyi nifuze nta numutekano numva afise naha ndi muri Tanzania je numva nta natekaniwe neza kuko ndavye vyambaye kimutabira gushikisa n'ubu sinigera niyumvamwo umutekano sinumva nta mahoro mfise jewe
jewe ubutumwa barungise bwo guhunguka kwa kweli nabwakiriye neza handi nabi rimwe ndavuga nti kubaje batoye amatora yo mu 2015 nibisubirire iwabo babandanye no gutora irigira kabi ariko abantu bahunze birukanze ku nkoni bakubitwa abandi babo bapfa kumbwira ngo basubire inyuma bagende mu gihugu cababirukanye kandi batwara bakibajya nyene ivyo jewe navyakiriye nkanabi cyane kandi abantu ndabona ko babatwaye gupfa nta bukiriro bafise twico twosaba nke igisabo twosaba tuti abantu twavuyeyo hari cyo turiko turirukanga tudatoye n'amatora baduhindurire basiki igihugu bakidukuremwo batujane mu kindi gihugu hanyuma twibereyo amahoro mpaka ni agaruka Burundi tukabona tuti ico twahunza cavuyeho tubone gusubira
jewe ico nosaba amashira hamwe ajejwe impunzi kwisi yose novuga ko boshira hamwe bakaje hamwe bakicara kuko hari abantu barushije no guhunga bamaze imyaka mirere na mirere abantu baho bavukiye mu buhungiro bamaze imyaka 50 atamenye n'igihugu ciwe kimeze gutya ko boraba kugira ngo bagarukira gateka kazina mpunzi umuntu bamushira ahantu yumve ko ironka umutekano wiwe ukwiye bakamushira ahantu bakareka kwama ariko mufata nk'impene bakwega mara muvuye ha mama musubiye ha munguruza muhunga makambi musubira nk'ubujemaze iyi nkambi ngirangigira gatano imva hangenda nunguruza tuduga tumanuka bakunguruza twamana intekera ku mutwe igihe cyose nasaba amashira hamwe ko moraba ahantu moraba umuntu kuko beshi bubara turubuye no mu mutwe w'abantu beshi baraturubuye no mu mitwe kubera iki kubera abantu batamutekano kwiye bafise
rero ni bamwe mu mpunzi zo mu nkambi yo muri Tanzania impunzi z'abarundi ahandi naho nubwo buzima buba bugoye ku mpunzi zose bamwe barakora kugira ngo bagire ubuzima bwiza bagakora ubuzi butandukanye ndetse bagahana impunzi bagenzi babo akazi aho ni mu nkambi impunzi ya Nakivale muri Uganda aho bo bemerewe gukora usanga ari impunzi ziha akazi izindi mpunzi akazi ko kwikorera utwabo umunyamakuru w'ishuri rya Amerika muri Uganda aratubwira bimwe mu byo izo mpunzi zikora
Igeze muri nkambi y'impunzi na Kivale rimwe na rimwe ushobora kumenya ko ari nkambi kubera ibintu by'iterambere bitandukanye bihakorerwa nk'ubucuruzi bwo mu maduka mato mato amasoko ibigo by'imodoka na moto zitwara abagenzi amashuri amavuriro n'ibindi nk'uko biba bimeze no mu biturage by'abanyagihugu nk'uko bisanga handi mu gihugu na hano impunzi ziba zishakisha hirya no hino kugira ngo zibone icyazitunga kirenze imfashanyo y'imiryango zitabara iziha Izi ni zimwe mu mpunzi zikora akazi ko kubumba amatafari izindi zigakora akazi ko kubaza.
Witwa ndiwe?
Witwa Mapendo Jonas.
Hano urakora iki?
Hano ndakora akazi ko gufyatura amabloke.
Aha. Hanyuma se kubera icyo urimo gukora aka kazi?
Aka kazi ni ubuzima bubi buri mu burantesa. Iyo nkakoze ubwo mbona uko nahaha igitoki ubuzima bugakomeza buhoro buhoro. Ni buhoro buhoro kuko burira n'ejo nafyatura nkaburarira n'ingucyo bigenda.
Anya twasadikije Amariviani
uturuka he
nuka mu Kongo
niwe kuri kubeki urimo gukora aka kazi
ni bwa buzima tuba turimo gushya nawe ko mu nkambi yabana no gushaka ubuzima tu
bo ndabona akazi katoroshye
nakazi katoroshye iyo uranga nta muntu ugufasha nyine ubuzima burakugora ibyo by'ukwezi kumwe ntago byakugeza igihe cyose abana
none ampora none ubwo yakoze nkaha ubona aho iki kumunsi
kumunsi na amafaranga make yo gutunga umunsi bumwe
ngangahe
iyo biterwa naho nakazi wakoze wapatanye nyine ukuntu keshi ya umuntu ufite umugore nkanye ndafite umugore n'umwana urumva nanye mbashaka kugira ngo ntajya kwiba shakishe ibintu byo mu rugo tu
kandi n'umwana barahamukambi
eh bari hano mu nkambi
muri rusange ubuzima bumeze gute mu nkambi urimo ufite urugo n'abana
abantu ubuzima ntabwo bworoshye urumva ushaka ushyiramo ingufu ukavunika aho kugira ngo nyine utunge umugore n'umwana batajya kwiba tu
ariko none akana akazi kumunsi umwe cyangwa imise byiri none nigashira biraba bigute
ubu nyine n'ugushakisha ukundi tu kubagendura abaho buhoro buhoro kwese tuba mu nkamba ariko nta na kimwe tubona dusibye icyo icyakura gusa nicyo kintu kiboneka
no mu kurya byonyine
byonyine tu namashuri kujya ntabwo wajya kwiga amashuri ya buri munsi nta kintu ufite cyo kurya mu rugo amakara ikintu cyo gukora mu rugo tu sibye ku icyakura cyonyine tu
So ndabona kazi rakazi katoroshye hano. Ni wowe mchefu wabo?
Nzi kuvuga ikiswahili gusa cyangwa iki
n'ikinyarwanda ngo ukivuze, ariko aba bantu urimo kubakoresha hano ubwo bahemba gute?
Ndabahemba kunani ku bloke baka fabrika baka fiatura 500 bloke nkabahemba ibihumbi 25 by'amashiringi.
Okay. None wowe amatafari yashirahe amabloko yashirahe wamaze kuyakora?
Amabloko amaze kuyakoresha guca nanje nkayagurisha nkabonamo agafaranga gato.
Uyagurisha impunzi bagenzi bawe cyangwa ni mu baturage?
Ni impunzi hamwe n'abaturage.
Okay. Murakoze cyane.
Sawa sawa.
Uyiwe yatangiye akazi ko kubaza kandi aha n'abandi akazi.
Nkora umurimo wo kubaza. Akishije nabanje guhinga, mbonye amashiringi ntangira kurangura imbaho. Ni ukuvuga ngo mbaza inzugi, amameza, amadirishya, ibintu bigendanye mbese n'ibyo abaturage bakenera. Biramfasha binsayidira nko kugira ngo abana bajye mu ishuri bige. Nicyo binsayidira.
Ndabona ufite abakozi murimo gukora hamwe, abane ni wowe baha akazi?
Ni njye ubaha akazi.
Radio Ijwi ry'Amerika. Ihuriro Justice for Burundi rigizwe n'abashingwamanza b'Abarundi n'abanyaburaya rigabisha ko rishobora kwitwara urukiko mpuzamakungu rw'ubutungane International Court of Justice hamwe n'urukiko rw'Afrika rwubahiriza agateka kazina muntu mu gihe Tanzania itohagarika ingingo yo gutahukana impunzi z'Abarundi ku nguvu. Mu itangazo bashize ahabona aho abo banyamategeko bemeza ko bafitiye uburenganzira na rirya zimwe mu mpunzi zamaze kubitura. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Urikaneza.
Mu itangazo basohoye kuri uyu wa gatatu, abashingwamanza batanu bagize urwego nyobozi rw'ihuriro Justice for Burundi, babiri b'Abarundi na batatu b'abanyamahanga barimo umubirigi Bernard Menge azwi cyane mu madosiye y'u Burundi, bemeza ko ari impunzi zi muri Tanzania zamaze kwitura iryo huriro inyuma y'umwumvikano wa Leta z'u Burundi na Tanzania wo gutahukana Abarundi bose bahungiye muri Tanzania kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi kuza. Igitigiri cy'impunzi zituye abashingwamanza ntikizwi. Icyo bikora bene kwizerwa basigura ko impunzi zabituye zabatakambiye zibabwira yuko ziyamutse zitashe zifite ubwoba ku mutekano wazo. Ihuriro Justice for Burundi ryibutsa ko ryakurirwa n'amategeko kuvugira no guhagarara mu gishingo cy'abantu badashobora no kurukura mu kanwa mu bantu benshi ngo biyerekane kubera gutinya ko bibagira ko ingaruka mbi muri Tanzania. Abagize iryo huriro ry'abanyamategeko bibutsa ko ingingo ya Tanzania yo kwemeranya n'u Burundi gutahukana impunzi harimo n'izitavyifuza ihonyanga amategeko mpuzamakungu kandi iteye kubiri nayo. Bavuga ko ico cemezo gifashwe mu gihe Geneve mu Suisse abagize umugwi utohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 bafite umwitwarariko mwinshi w'icubuka kiri mu gihugu ahavugwa abantu badasiba kwicwa. Bongera ko kwiki cemezo kiraje ishingana rijya mu makambi y'impunzi aha amasezerano ya Geneva cubahirijwe, abanywanyi b'umugambo utavuganwa n'ubutegetsi senere badasiba kuja kwiyandikisha nk'impunzi batinya kwicwa nk'abagenzi babo mu gihe abandi bo mu migambo itavuganwa n'ubutegetsi nabo babayeho mu kinyegero. Ibivugwa abashingwamanza bashimangira ko ataguhuguza kurimwo kandi ko batatu kuri batanu bateye umukono kuri no rwandiko basohoye bishikiye mu ikambi y'impunzi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda ku itariki ya gatandatu ukwezi, maze mu biganiro bagiraniye n'abaserukira impunzi basanga nta kinyoma na kimwe kirimwo mu bishikirizwa. Mundwiza, abanyamategeko bagize Justice for Burundi bamenyesha ko basavye umubonano umuserukizi wa SR ku cicaro gikuri Geneve kugira ngo bamenye utwigoro nyezina wo muryango wa ONU ujejwe impunzi utekanya gukora mu ntumbero y'ukubahisha amahame yabo ushingiye ko. Ihuriro Justice for Burundi risaba umunyamabanga mukuru ajejwe ibibazo vy'agateka kazina muntu muri ONU gushikira utwigoro twose kugira ngo amategeko yubahirizwe, rinemeza ku iruhande yo gutaka ibihugu vy'akarere hamwe n'amakungu rishobora no kwitura n'urukiko mpuzamakungu rw'ubutungane ku Cour Internationale de Justice mu Gifaransa hamwe n'urukiko rwa Afrika rujejwe agateka kazina muntu ku Africain des Droits de l'Homme et des Peuples mu gihe ivyo kugondoza Leta ya Tanzania vyosendwa. Mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze, Burundi na Tanzania vyumvikanye gutahukana impunzi zose z'Abarundi ziri ku butaka bwa Tanzania kuva ku itariki ya mbere ukwezi kw'icumi w'umwaka, ubu ziharurwa mu 180. Ikicemezo naho kuva higiye habona aciyamirijwe n'abatari bake gushika ubu leta John Pombe Magufuli batazira bulldozer yavuze ku ingingo yafasha intabanduka mbere nagabisha amwamwe mu mashirahamwe mpuzamakungu ariko arayigwanya cyo kimwe na bamwe mu bakoze ba ASL yagiriza kubuza impunzi gutahuka mu gihugu c'amavukiro. Eroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 7325, 9685, 9815, 11995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13630, 15460, 15675, 12530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9470, 10170, 13630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika. Kubona abakomisere bajejwe amatohoza ku Burundi bakora ayo matohoza kandi badashobora kuja mu Burundi bamenyesha ko atacu bitwaye kuko bafise ubuhinga bwo gukora ayo matohoza kandi akagenda neza. Nayo ku matora yimirije mu Burundi bamenyesha ko hari bimenyetso byerekana ko ari byankenegwa byose bidakwiye kugira ngo habe amatora meza. Mugenzi wacu Desire Hatungimana aratubwira ibindi kuri raporo n'aba bahinga. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Désiré, uratwumva? Ndumva telefone zacamwe neza ariko niba unyumva. Ikibazo cya mbere twobaza duti ivyo vyegeranyo vyabo bakomisere bajejwe amatohoza ku Burundi bikogwa badashobora kuja mu Burundi ngo bibonere ibintu neza na neza bakavuga ko bavyemeza ko ari kuri kwamye bigenda gute? Désiré, harimo akabazo muri telefone yawe ntitukumva na gato. Turaza kugerageza kukugarura ku murongo wa telefone. Reka tujye kunkurikira umunyamuziki w'umurundi Jean-Pierre Nimubona azwi ku izina rya Kidumu. Ati umutahe wanje ku Burundi ni ukuririmba amahoro. Aherutse gusohora indirimbo yiswe Mbwira. Reka tube twumva ikiganiro giranye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Nakitumo kipido, yeah.
Amagambo yawe meza y'urukundo burya nyumva nyimikandi Aramavuga ko nahiriwe Nabyumva nk'inumira Sogonje sakura urwo rukundo Rumvurihimba
Iyo niyo ndirimbo nshya yitwa Mbwira iheruka gusohorwa n'umuririmbyi w'umurundi Kidum ari kumwe n'umuririmbyi kazi w'umunyarwanda Marina Kidum. Kazi neza ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane kunyakira muri Voix
d'Amérique. Urakoze nawe Kidum. None tunyuriremo muri makeya iyi ndirimbo Mbwira, igitekerezo cyo kuyihimba cyaje gite?
Iyo ndirimbo igitekerezo cyo gutangura kuyikora cyaje turi kuri interview ariko dukorera ahitwa hagiye kuri TV 10 kuri televiziyo yitwa TV 10. Rero jewe shika gato yancerewe bakiriye umuririmbyi kazi yitwa Marina. Imbere y'uko jewe shika ameze interview niho namuboneye, ni naho rero igitekerezo cyo gushobora gukora indirimbo cyake kiza ngaho cyo cyumviro.
None wabonye Marina gusa wumva ushatse gukora indirimbo ubwo byari bigenze gute?
Oya, numvise ukuntu aririmba, mbona ukuntu ateye, mbona ukuntu afite personality, canamukunda.
Uravuga uti wafatanya nawe tugakora indirimbo?
Eh.
None mwarayandikanye?
Yego, yanditse ije aririmbye, yarafiyandikiye na Jeje naririmbye, narafiyandikiye.
Imana kazi gusa, nono mwe bihuriye, n'agaciro jewe
burya ndaguha kwo uruona isemo.
None se ubutumwa washakaga kunyuza muri mbwira nubuye?
Ubutumwa nashatse kunyuza, urabona abaririmbyi dufite ubuzima butandukanye n'abandi bantu, ibyo turirimba abantu bibaza ko ari icyo tubayemo benshi uko biyumvira. Twashatse gutanga umuco yuko ibyo turirimba hageze mu ngo zacu, tugeze turi mu bundi buzima. Rero naravuze cyane ndavuga nti kuko Marina yatanguye anyagiriza yuko amajambo ndirimba mu rukundo akomeye cyane watamuki ndayamwereka. Urumva twikize nk'ukumenga turi umugore n'umugabo, tubana mu nzu imwe, ariko twese dukora akazi ko kurizuza. Hanyuma ndamubwira nti na wewe ukundu utwengera abantu amasurire yawe ufise. Abantu barakunda kumbwira ko araya grave cyane, ushika nawe nage nifuza yuko yakora mu nzu uzi uratwenga ku gitwenga uri kuraririmba.
Yego cyane,
urumva nibyo byagirizanya kuma tukirana, ariko bikagira iyindi mesaje ya kabiri yuko ibyo turirimba atari bwo buzima musanze tuba tubayemo, dufise ubundi buzima butandukanye nabijya turirimba.
Ariko ni nkaho ari inyigisho mwashakaga guha abantu nyine babana, kugira ngo uko babaho hanze ari nako babaho mu ngo zabo.
Ahubwo twebwe twace tubivuga ukundi, twace tubwira abantu yuko agaciro duhana hagati yacu karengeye imiziki turirimba. Ntitwagiye munsi y'agaciro k'imiziki, twagiye hejuru y'agaciro k'imiziki.
Na mano abikubwiye ni uko ushaka yuko bica mu ndirimbo.
Ariko se Kidumu maze imyaka myinshi uririmba, urazwi cyane, urakunzwe cyane, ubona indirimbo zawe zarahinduye iki mu mibereho y'abantu?
Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Mu byerekeye nko mu gihugu cy'iwanjye, indirimbo amahoro byaraterereye cyane, byashoboye guhindura nka generasiyo zibiri, aho abantu mbumvira amahoro cyane sinjya kujya nyumvira umuti wo kujya mu ntambara. Igihugu kiri mu ntambara, ejo bundi cyagira bitangure intambara bitangure, urabona ko abarundi batera isoni gusubira kandi mu bibazo by'intambara. Rero hasigaye gusa ko ndirimba ikintu kimwe, yuko batanga ibiganiro batora umuti urama, umuti urama. Icyo gusa aricyo gisigaye ko jezo ririmba. Ariko ibyerekeye umuti solusheni yo gutangura kurwana buri kintu cyose ngo ni uko gusa abantu batandukanye mu byiyumviro cyangwa badasangiye imigambo ya politike, urabona ariko bisigaye bimara kwitwa. Aho je navuga ni naraserere. Hanyuma ku byerekeye indirimbo zisanzwe z'urukundo, maze gutumirwa mu makwe menshi batanga ubuhamya yuko icyatumye bahura ari umuziki w'iwanjye kugira ngo bake bakorana mariage. Icyo ni kimwe. Ikindi kigira gatatu, indirimbo z'Imana benshi bamaze kuvuga ati twakitijwe kubera twumvise indirimbo iradukora ku mutima, cyatushaka agakiza, cyatushaka kumenya iby'Imana cyane gusoza. Urumva hari ukuntu nagiye ndakora ku bantu mu buzima bwa politiki y'igihugu, mu buzima bw'imibano y'igihugu, hanyuma no mu byerekeye no kwemera kw'amadini kwabo.
Kidum, ndagushimye cyane kuba waje ku Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika, aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Ikibazo cya telefone kuri mugenzi wacu Desire Hatungimana, turagerageza kugikemura, duhe inkuru yiwe mu kanya kari imbere. Tubibutse ko mushobora kuronka ayandi makuru n'ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika canke kuri site yacu internet, adresse ni www.radioyacu.voa.com. Muri studio 18 mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndabashimiye mwese. Mubandanye mwumviriza radio mukunda Ijwi rya Amerika.